turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho mu gice cya mbere mu kiganiro twaganiriye ku kugira icyizere cyo gukomeza kubaho mu gihe ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida uramutse umenye ko wanduye virusi itera sida hari icyo byakwangiza ku nzozi bifuza kuzageraho mu buzima iki ni ikibazo twabajije urubyiruko
ubwandu bitewe n'uko mbubuzi cyangwa mbwumva ntacyo byazitira gusa wenda hari umugambi uba ufite ugahita uhagarika gake ariko ntacyo byazitira
twumvise kandi umusore wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida ubafite imyaka 25
birumvikana kandi mfite imbaraga zo kuba nakorera igihugu kandi nkagiteza imbere
mu rugaga nyarwanda rw'ababana n'ubwandu Muneza Sylvie uruhagarariye yatanze inama ku rubyiruko anagaragaza ko kubana n'ubwandu ataryoherezo ry'ubuzima gusa twakomoje ku kantu tugira tuti kuba turi kugaragaza ko kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ataryoherezo ry'ubuzima abakunzi bacu by'umwihariko urubyiruko mudukurikiye kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ntago ari ibintu byoroshye nawe dukurikiye ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi twandikira ubutumwa bugufi maze ubwohereze kuri izi nimero
0-7-12-82-32 cyangwa se 0-7-2-8-02-32
Hussein, wakoze ku kiganiro cy'uyu munsi.
Ndagushimiye cyane nanjye Crispin. Namwe bakunzi bacu nitwasuzo tutabashimiye ku buryo mudahwema kutwereka ko turi kumwe. Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro. Naho muri studio mwabanye nanjye Hussein Kayitare mfatanyije na mugenzi wanjye Mizero Crispin.
Mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro twabagejejeho uyu munsi twakwibaza tuti ese kubana n'ubwandu niryo herezo ry'ubuzima
ese umuntu ubana n'ubwandu yakora iki kugira ngo agire icyizere cyo gukomeza kubaho
amagara araseseka ntayurwe rubyiruko twirinde sida dukoresha agakingirizo mugiye kwifata byananiranye ikiganiro ejo naho ubutaha
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isa
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Turabaramukije tubifuriza n'umunsi wa mungu mwiza mwebimesa muteza amatwi iradio ijwi rya Amerika aho muri hose ikiganiro ni dusangira ijambo icyo uyu munsi mugishikirizwa na Jobe nyene Pierre Clavier niyo nkuru kidushikana yarusha muri Tanzania muri yendu heze Sentare ya Afrika ijuru y'agateka kazina muntu yaburanishije imanza zibiri zitwariwemo igihugu cy'u Rwanda mutino n'izo manza n'izihe byagenze gute u Rwanda rwabivuze ku iki ibi byose ni mukanya
Dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Urubanza rwa mbere n'umufasone Victoire Ingabire rwaburanijwe ku munsi wa gatatu w'igendwi ababuranira umufasone Victoire Ingabire babwiye Sentare ya Afrika ijuje ko bageze agateka kazi na muntu kw'imyaka hafi 8 girihere afunzwe bidakurikije amategeko babwiye Sentare kandi ko ibyaha byose yagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko ari abantu bategetswe kumwagiriza bagatako bakamuremenhaniriza nibigira nkana babwiye abacamanza ko ariho icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwa gikunda kwagerezwa umuntu wese havuze ibyo leta y'u Rwanda idashaka umufasoni Maître Caroline Busman ava mu gihugu cy'u Burundi yadomye urutoki kuri ico caha ico naco ni minimisation du génocide mu gifaransa canke gupfovya génocide mu kinyarwanda nkuko yabivuze yamenyesheje ko bitumvikana kuko ico caha kiri mu vyatumye Victoire Ingabire ahanishwe igihano co gufungwa imyaka 8 ubwa mbere imbere y'ukurubanza gwunguruzwa akongera zwa igihano gushika ku myaka 15 yo gufungwa ababuranira Victoire Ingabire bamenyesha kandi n'ibindi byaha bise ko ari terabwoba yagiriwe ivyo navyo no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta FDLR hamwe no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kubafise ivyumviro vyihonyabwoko canke ingengabitekerezo ya genocide nkuko Maître Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe kuri ivyo byaha hiyongera ko gukwira gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagara abanyagihugu kwanka ubutegetsi buhari uruhande rundi rwa leta y'u Rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisegura urongoye sentare yararuhamagaje atawitavye yaciye avuga ko leta y'u Rwanda itashimye kwitaba yagize ati naho biruko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza mwiketo Rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko vyagaragaje ko hari abantu bagize ivyaha vy'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo sentare ikene nuko ngo basaba ko uburenganzira bwabo bukingirwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego cuwamaze kwagirwa n'ivyaha nk'ivyo vya genocide. Abacamanza bari bashashe bari umunani. Umucamanza ava mu Rwanda umufasoni Mukamuriza Marie Therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu n'abaserukira amashirahamwe yigenga baje kumviriza urubanza. Abo bacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babaje ibibazo bitandukanye. Uwararongoye sentare yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda rutahari kugira nabwo rubazwe wongere gwishure ko bibazo. Uruhande kwa Victoire Ingabire Maitre Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwijuje Amerika ico bagiza leta muri make.
Nuko twahuye n'urukiko tukarukadusaba kuburana kandi nduvari bwo bwa kabiri nza mbere y'uru rukiko iyo umuntu aburana imbere y'abacamanza bangana gutya ntabwo twari tubimenyereye ariko usanga ari ibintu byiza kubyerekeranya na experience sur le plan international kandi ibintu byiza kubyerekeranye no ku naya ma principe byerekeranye na n'ikiremwa muntu bono kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari 15 ariko mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri competence y'uru rukiko. Hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma ruko madame atashye mu Rwanda kandi ibyo twakunze kubivugana mbere y'inkiko z'u Rwanda ariko ntabwo zatwumvaga. Iyo deja rwemeje ko principe zerekeranye n'ikiremwa muntu zitubahirijwe ndumva byaba bishimishije icyo gihe runafata ibyemezo kubyerekeranye n'icyo kiba n'iyo consequence izo violation.
Madame Ingabire Victoire yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'ibihumbi 2010 atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze. Iruhande gusaba ko uwo baburanira arekugwa babwiye sentare ko hari n'amategeko abiri akwiye gufotwa kuko abonyanga agateka kazi na muntu.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide na indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression.
Bivuze ko ubushaka wari wese ashaka kwitwaza amategeko akagukuryanga iteka.
Ben wungurezwe ntabwo bari afite umutekanye bihagije kugira ngo yiregure kuko atabazi neza droit à l'information des faits précis. Aha ngaha twibanze ku cyemezo cyafashwe na Commission africaine mu rubanza baregagamo République démocratique du Congo y'abantu bishe President Kabila. Ubwo niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa ndumva n'aha ngaha dushobora kubisaba. Ufite ni kote yafata icyo cyemezo ikabasaba kuko kote ntabwo ariyo yajya kubarekura n'uwo turega niwe ushobora kubikora.
Abaharanira agateka kazi na muntu baragize icyo bavuga ku gusiba kwa leta y'u Rwanda mu rugo rubanza. Maitre Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afurika avuga ko u Rwanda rwahombye akajyo ko gushikiriza icyo rwiyumvira.
Kwa maoni yetu kama wanasheria wa Afrika tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa. Ingefaa
atatuko tubona ko Rwanda hamwe n'uburanira batabyifashamo neza bakoza makosa byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri sentare nimba rico banka canke bahanura byari kuba byiza bivugiwe mu rubanza aho kubivugira hanze mu nzandiko gusa amategeko yaba aya masentare asanzwe canke aya masentare mpoza makungu avuga ko rubanza rubwirizwa kukubandanya naho uruhande rumwe rwo kwanga kwitaba ubereko so uwitwaye yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kumwumviriza twobwa ko leta y'imyaka yo keza ko kugira icivuga kuko ingingo izosomwa kandi u Rwanda rubwirizwa kuzoshira mu ngiro uko biri kose ikindi nuko haraho bihendera kuko ibyo bihugu nyene byaremeje amasezerano ashiraho iyi sentare
mkataba wa haki za kibinadamu na za kijamii ambao ndio imeleta mahakama hii.
Murugo rubanza sentare yasabye ababuranira madame Victoire Ingabire gushikiriza ibyo basaba mu nzandiko mu kiringo kitarenze indwi imwe nayo ingingo ya nyuma ikabitekanijwe kuzosomwa mu mezi atatu ari imbere. Umunsi umwe imbere y'uko urwo rubanza rwa madame Victoire Ingabire ruburanishwa ibiro vyandikiro by'imanza gref muri sentare afrika ijuru agateka kazi na muntu byari byavuze ko haheze ukwezi byakiri rwandiko rwa leta y'u Rwanda ruvuga ko ico gihugu chance kwitaba naba biro ko sentare ya Afrika ijuru gateka kazi na muntu yabwiye ijuru rya Amerika ko ivyo birego vy'u Rwanda taho bifatiye yamenyesha ko atakibuza ku rubanza kwa madame Victoire Ingabire ruburanishwa. Iyo sentare yavuze kandi ko mugiye bagera ko ugo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira leta y'u Rwanda ngo bisigure izofata ingingo ya nyuma urubanza rugasomwa.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Urubanza rugira kabiri rwaburanishijwe muri yendwi na sentare yubariza agateka kazi na muntu no rwa generale Kayumba Nyamwasa nabo bari kumwe. Ingingo ya nyuma ikaba yasomwe kuri uyu wa gatano.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Batanze birego vyabo muri sentare itariki 22 ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2015 bitwaje basaba ko sentare ya Afrika ijiro gateka kazi na muntu yohagarika umugambi wa leta y'u Rwanda wo guhindura ibyizo bashingiro. Sentare yavuze ko ingingo cane cane ijana na rimwe y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Rwanda ariyo abo bagabo bavuze ko iteye ingorane. Babwiye sentare ko hamwe iyo ngingo ihinduwe yoho ububasha umukuru w'igihugu ahari Paul Kagame bwo gusubira kwitoza. Banasavye ko iyo sentare yotegeka inama nkenguzamategeko y'u Rwanda kutakira urwandiko na rumwe rw'abanyagihugu basaba ko iryo bwirizwa shingiro ryohindurwa. Babwiye iyo sentare kukwiyamamaza mu gihugu nk'iyo ngingo ihinduke byakozwe habonyanzwe amategeko akingira agateka kazi na muntu u Rwanda rwateye ku mukono. Ikindi bavuze nuko ngo hari n'abanyagihugu batewe ubwoba ngo batore ego kwibwirizwa shingiro rihindurwa kandi ubwabo batabishaka. Wararongoye sentare yaciye avuga ko yakiriye ivyo birego vyose kandi ko n'uwitwariwe ari we leta y'u Rwanda yagize ica bivuga ko iyo nayo leta y'u Rwanda yabwiye sentare nyabona kwitwa kwakira ivyo birego. Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko mu bayitwariye harimwo abagirizwa ivyaha bikomeye harimwo ivyo nyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 gutyo ko ibirego vyabo atashingiro bifise. Ikindi leta y'u Rwanda yamenyesheje sentare nuko harimwo na ciriwe manza bakagirwa n'ivyaha muri sentare ya gisirikare nka General Kayumba Nyamwasa abandi bagacirwa ibihano na sentare za gacaca. Icegeye cyutwara sentare yubahiriza agateka kazi na muntu yagize ati sentare yari yiteguriye kumviriza imburano no gucura ubanza imbere y'uko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro aba aho hari tariki 17 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2015. Ati nico gituma twari twateguye ko urubanza gumvirizwa hagisigaye nk'ukwezi kumwe no kuvuga itariki 25 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Umucamanza Ben Kiyoko yongeye ko ati abitwaje baci basaba sentare kunguruza isango kuko hari abatari bafise ibyangombwa bibashikana ya rusha muri Tanzania kuburana. Uwo mucamanza Bene Kyoko yabandanije avuga ko abitwaje atasango yindi bigeze batanga y'imbere yuko amatora y'ibwirizwa shingiro aba. Ati rero kuberezo mvo zose byatumye atangiye ngo ifatwa na sentare imbere yuko amatora aba. Yarangije urubanza avuga ati sentare fashe ngingo ko ivyo abitwaje byose basaba bibaye imfagusa kuko byataye igihe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Izo manza zose zahudianye nuko kuva itariki mezo ku kwezi kwa gatatu byemejwe na Sentare ya Afrika yubahiriza gateka kazina muntu kw'ico gihugu kitakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo kwitira iyo sentare ku gite cabo canke naho baciye mu mashirahamwe yigenga. N'inyuma y'umwaka wose ico gihugu gisenywa amasezerano yatanga ubwo burenganzira. Ijwi rya Amerika ryabajije ubutwari iyo sentare ikizoca gikurikira. Umucamanza aturuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire Devant Auré, Noatoario Senare.
Le Rwanda a fait cette déclaration, mais l'a retiré.
Ahagira tugwanda gwatu y'umukono ku masezerano ariko rwarisubiye ko rurasinyura. Ati ca mbere twakoze twaravyakiriye hama turiko turaba inkurikizi kuko hari manza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cabo canke amashami yigenga. Ati yo ngingo ntikora kuri izo manza. Ati ca ngombwa tugiye gushira imbere ni uko ibihugu byinshi mbere bikunze byose byo kwemerera abanyagihugu kwitura iyi sentare mu gihe bahotewe n'inzego za leta. Ati naho u Rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nayo ikatwitura nk'uko biri ku bindi bihugu nka Libya canke Kenya. Ati hari manza ziraha z'ibyo bihugu
Kenya par exemple parce que c'est la commission qui nous a saisi.
Runani rw'abashinwa manza muri Afrika Union Pan-African des Avocats rubona ko iyo ngingo ya leta y'u Rwanda ari gusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu. Maître Donald Deya ni watwara ugo runani
kwa niaba ya wananchi wa Rwanda, kwa sababu kumbuka kwamba kila kitu ambacho tunafanya ni kwa niaba ya wananchi, si kwa sababu ya niaba
ya abanyagihugu b'abanyarwanda. Kuko mwibuka ko ibyo barangwaza bakora byose ari ku nyungu z'abanyagihugu, kwikuramwo n'uburenganzira bwa leta ariko tubwe tubona ko ari bibi ku banyagihugu. Kenshi mu masentare mpuzamakungu nka CPI n'izindi indongozi muri Afrika bavuga ko batumvirizwa abanyafrika barenganywa. None raba namwe iyo turiko twikuramwo muri ayo masentare byerekana ko natwe ubwacu indongozi zititayeho abo zirongoye. Nibyo ku munwa gusa ariko hageze ko agateka k'abanyagihugu kubahirizwa nta gikogwa. Birasabwa ko abanyagihugu bwabo bahaguruka bagakingira gateka kabo kuko nta kindi dukoresha ibyo duhabwa n'amategeko n'amashyamwe yose turimwo tubwire abadutora ko badukingira duhereye kuri banyuma 10 abatwara ibihugu akarere mbere na Afrika yose
kuanzia katika kata nyumba 10 kwenda katika hadi nchi serikali la nchi serikali ya jumuiya hadi serikali la Afrika.
Aho niho ubutwara iyo sentare afatira mu kuvuga ko kenshi ibihugu bidashira mu ngiro ingingo z'iyo sentare.
Les décisions de la cour sont obligatoires et exécutoires.
Ata amategeko avuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana. Ata handi naho amashami yigenga n'amaradiyo nibo bagondoza amareta gushira mu ngiro izo ngingo. Ati kindi nuko umuryango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'isentare. Mu bacamanza 11 bagize iyo sentare harimwo umunyarwandakazi umwe Madame Mukamuriza Marie Thérèse. Kubutwara iyo sentare ni bisanzwe.
En fait pour être élu à la cour
agirate kugira sentare yakire umucamanza nuko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare nubwo kitoba cemera abanyagihugu bacu kugitura. Nubwo tubona ko sentare imaze kumenyekana impingira cari ndende tubwirizwa gukomeza igikorwa co kuyimenyekanisha. Duterakamo n'ibindi bihugu kwikubita gashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare kuko ni nabo bayishizeho. Intego nuko Afrika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
total au niveau de l'Afrique.
ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana niyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika ari yibandanya agonya ngagateka kazi na muntu. Dieudonné Wedi Jamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro.
Le plutôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze amasezerano nibibikore vuba kuko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimira ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira, ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la cour n'a pas compétence dans ce pays là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes là.
Ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Côte d'Ivoire na Tanzania.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Imbere yuko dusozera kino kiganiro, tumenyesha ko sentare yari ifise imanza zitandatu zitwariwemo u Rwanda, ubu hasigaye zitanu kuko rwa General Kayumba Nyamwasa rwasomwe. Bakunze bijuje Amerika, ni hano duce turangira ziganiye dusangira ijambo cy'uyu munsi. Mu ofisi kibazo canke icyumviro mu duterera mutwandikire ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri email yacu ni radio yacu @voanews.com canke naho mudusange kuri Facebook ni VOA radio yacu. Mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru yarusha muri Tanzania ku bw'ijuje Amerika. Turabashimiye, mugira amahoro, mutunge mutunganirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura ama radio yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kuba ho na gufite bimeze ngije kada soka soko yumutu so wanje Zaburuye nzibuka kuna uzigera aguhiga wanyibukije inzozi nziza nzozi nziza narose kera nzakubera ubutaka uzakuramo imiringa
Chakare Nichaye Vianga tafuka ma Namaso yanja na nirwa kure bugiza gawe Nisewurine nami weurine Umanya irumutuzo mu mutima Nireka tujyane Yesu tujyane Asubiza ati Humura humura mwana wanjye Isitarare mwana kuzi Sinzi bagiba mwana Sinzi bagiba kuko Jambo yambiye twarahuye